ni Sauti ya Amerika. Mwanda nyangu kurikiana ibigani uzacho kuri radio ya Amerika mu Kirundi inyuma mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC studio ya gatanu kumwe na Ndege Niyongabo
nanjye Edirwema ndabasuje kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba.
Ku ruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso baberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompura ya FRDC barashe muri ibyo birindiro kandi n'ibisigarizwa byabyo bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare.
Ubu ni Lieutenant Colonel Innocent Munyengango umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda avuga ku ngwano yabaye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iyi ndwi. Avuga ko ibimenyetso bafise bigaragaza ko u Rwanda rwatewe na Congo. Imigambwe itavuga rumwe na Leta y'u Burundi yiyamirije no musi wa gatanu ugutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku ngufu imbere ya referendum kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abasirikare batandatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barishwe ku munsi wa gatatu mu gutana mu mitwe mu gikorwa cya gisirikare cy'inteko za Leta ya Congo ivuga ko cyari kigenewe gutuza inteko z'u Rwanda zivuga ko zari zinjiye ku butaka bwa Congo. Nicolas Cruz umusore afite imyaka 19 yagirizwa kuba yishye abanyeshuri 17 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yategetswe kugumizwa mu mvuto ku munsi wa kane inyuma yuko aserutse muri sentare mu gihe gitoya. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turagaruka ku mukanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuherere ku makuru avugwa hirya no hino tuyaherere kuyerekeye Burundi aho imigambwe itavuga rumwe na Leta yiyamirije uno munsi wa gatanu gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere ya referendum kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Imigambwe itavuga rumwe na Leta imenyesha ko igipolisi n'ugwaruka rw'imbonerakure bariko bategeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere y'amatora kwibwirizwa shingiro ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Tasiyansi Bomana umwe mu banye politike batavuga rumwe na Leta bari kurushi bahisemwo kudahunga igihugu avuga ko biriko biraba atawe vyemera. Avuga ko kwiyandikisha ari uburenganzira bw'uwariwe wese, uburenganzira uwariwe wese ashobora guhitamwo kubukoresha canke ntabukoreshe. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na Leta abarugize bahunze igihugu Senared nabo nyene biyamirije gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu kugira abatore. Umuvugizi w'urunani Senared Pancras Chimpaye yagirije abategetsi ba Leta y'u Burundi ko bariko bagerageza gutegeka abanyagihugu gutora ku nguvu kubera atagishika cinshi bafitiye ayo matora. Imigambi itavuga rumwe na Leta iragwanya ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro kubera ivuga ko bishobora kwica amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu mwaka w'2002 yarangije ingwano mu Burundi. Ivyabona mu bisagara bitari bike by'u Burundi babwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko abategetsi b'u Burundi bariko bakoresha uburyo butandukanye. Icegera cha president w'u Burundi Gaston Sidimwo yemeye ko zimwe mu mbonerakure zishobora kuba zarengeje urugero amenyesha ko yamara Leta iriko itanga impamvu zo kwiyandikisha kugira abantu batore muri referendum yimirije kuba mu gihugu.
Igikorwa cya Leta ya Somalia cyo gutahana abimukira abanyasomalia ibakuye mu gihugu cya Libya cyahagaze nyuma yuko intumwa za Leta zoherejwe muri Libya zitashoboye kumvisha abo bimukira gusubira mu gihugu cyabo. Abo bimukira bavuga ko bababaye bihagije ku buryo ntacyo bakiramira. Mu banyasomalia babarirwa hagati y'2011 gusa aribo bavuze ko basubira iwabo. Nubwo abasubi bavuga ko uduce bacamo twiganjemo inyeshyamba ariko bazakora ibishoboka kugera bageze i Burayi. Hari abavuga ko bamaze gutakaza amadolari arenga 1,800,000 kandi ko intera iri hagati y'u Burayi na Libya itanga icyizere. Bamwe muri bo bavuga ko kubw'imibabaro banyuzemo bifuza kubona amahirwe. Umubare munini w'abifuza kujya i Burayi ni urubyiruko kandi benshi muri bo ntibapfa kwemera gusubira iyo baturutse ku kiguzi icyo ari cyo cyose.
Abasirikare batandatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barishwe ku munsi wa gatatu igihe bariko bagerageza gutuza abasirikare b'u Rwanda baregwa ko binjiye ku butaka bwa Congo nk'uko rero igisirikare cya Congo kibivuga. Ivyo vyatangajwe no munsi wa gatanu n'umutegetsi w'igisirikare cya Congo General Bruno Mandevu aribo inteko zijejwe kugwanya abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi b'u Rwanda FDLR yatangaje ko igisirikare cya Congo catakaje abasirikare batandatu abandi bane barakomeretse bikomeye. Atangaza ko abasirikare b'u Rwanda bari mu birindiro bitatu ku butaka bwa Congo avuga ko vyerekana ko bari baje kugwana. ku munsi wa gatatu abasirikare ba leta ya Kongo bari bamenyesheje ko ingwano ikomeye yari yabereye hafi y'urubibe n'u Rwanda. Leta ya Kongo yagirije abasirikare b'u Rwanda ko bashizeho ibirindiro ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inyuma yaho General Bruno Mandevu atangarije iyo nkuru, ibiro by'igisirikare by'u Rwanda byasohoye itangazo ku igenekerezo rya 13 ry'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isamo ya ijoro muri parke ya Virunga ko abasirikare ba Kongo barenze urubibe kwa Kongo bajabuka mu Rwanda kurasa ikirindiro cy'abasirikare b'u Rwanda ahantu hitwa Mutara muri district ya Musanze sector ya Shingiro agacimbiri ka Mugari mu gisagara cyitwa Terimbere. Ivyo ibiro bya gisirikare cy'u Rwanda bivuga ko aricyo gituma bisavye ugwego rujejwa kugenduza urubibi hagati ya Kongo n'u Rwanda ko gotohoza icatumye abasirikare ba Kongo bajabuka gutera abasirikare b'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abategetsi b'Ubufaransa ntibaremera ko abaheza nguni b'Abafaransa bafatiwe ku rugamba muri Iraq na Siria bacyurwa mu Bufaransa. Nyuma y'ibiganiro byamaze icyumweru hagati ya guverinoma z'uburengerazuba bw'isi ku barwanyi bafashwe bugwate, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba ibyo bihugu kwakira izo mfungwa. Kugeza ubu Bufaransa n'Ubwongereza ntibiremera kwakira abo baturage babo. Ukuriye Abafaransa biga kuri iki kibazo yavuze ko bari mu cyiciro cya nyuma cyo kumvikana kuri iyi ngingo. Abategetsi b'Ubufaransa baratinya ko izi mfungwa nizizanwa mu gihugu zizagandisha imfungwa kandi ko bazasuzuguza ubutabera bwabo. Abafaransa bafatwa nk'abinjiye mu mitwe y'abarwanyi b'intagondwa kurusha abandi kandi ko ababarirwa muri 300 baguye mu ntambara naho abari hagati ya 500 na 600 bafatiwe mu ntambara za Siria n'abakurdi. Hagati muri iki cyumweru ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yibaje kuri ejo hazaza hamagana y'abaheza nguni afungiwe muri Siria. Mattis yavuze ko ari ikibazo gihuriweho n'ibihugu byinshi kandi buri wese agomba kugiramo uruhare. Yagize ati ntitwifuza ko intagondwa zigera mu mijyi ya Paris cyangwa i Roma mu Butaliyani.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umusore yitwa Nicolas Cruz afite imyaka 19 yagirizwa kuba yishye abanyeshuri 17 yategetswe kugumizwa mu mvuto ku munsi wa kane ni nyuma yuko aserutse muri sentare iyo muri Leta ya Florida mu gihe gitoyi. Umuburanira ntiyahakanye ibisabwa n'abashikiriza amanza vy'uko akumizwa mu munyororo mu gihe arindira urubanza rwiwe. Umucamanza Kim Teresa Malika yabwiye Cruz ko yagirijwe ibyaha bikomeye cyane rwose. Abishwe bose abanyeshure 14 n'abigisha batatu baramenyekanye barimo n'abanyeshure bafise imyaka 14 n'abigisha bagerageje gukingira abanyeshuri babo. Nicolas Cruz yaserutse muri sentare amasaha makeyi inyuma y'uko prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashikirije ijambo mu biro vyiwe ku bwicanyi bwo muri Leta ya Florida. Yavuze ko yashikirije ijambo abanyagihugu bagandaye. Prezida Trump yatangaje ko azobonana vuba n'abategetsi bavuye mu mihingo yose y'igihugu kugira baganire ku kibazo gikomeye cy'ubugwayi bwo mu mutwe. Ivyo ni mu ntumbero yo kwirinda ubundi bwicanyi bukabije nk'ubwo abaye muri Leta ya Florida ku munsi wa gatatu w'indwi. Ibiganiro vyacu mumandanya kubikurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu.voa.com. Ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibivuga rumwe ku gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'ivyo bihugu kwabaye mu ntango z'indwi. Igihugu kimwe cyose cagiriza ikindi kugitera. Mu kiganiro n'ibiro bitororokanya amakuru vy'Abongereza Reuters, umusirikare mukuru mu ngabo za Kongo yemeje ko abasirikare babo batanu baguye muri icyo gitero. General Bruno Mandevu yayoboye inteko zijejwe kugwanya inteko z'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR yatangaje kuba inteko z'u Rwanda zateye ibirindiro byabo ko vyerekana ko zari zije kugwana. U Rwanda narwo ruvuga ko rufise ibimenyetso bigaragara byemeza ko batewe na Kongo. Mukanya mugenzi wacu Edigwema yavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango. Uwo muvugizi ntahakana ko gutana mu mitwe kwabaye.
nicyo cyarabaye ingabo za FRDC zateye ku birindiro byacu biherereye muri Musanze aho bakunze kwita muri Mutara mu karere ka Musanze muri segiteri ya Shingiro akagari ka Mugani mudugudu wateri mbisari mwuma za moya za mugitondo nibwo baduteye uwo ni ukuvuga rero ko ayo makuru ariyo ibyo byarabaye
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuganye n'umwe mu basirikare bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko ahubwo ingabo z'u Rwanda zishobora kuba arizo zateye ku butaka bwa
ibyo bikimara kuba twabimenyesheje itsinda ry'abasirikare bo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka turisaba ko rikora iperereza kuri ku by'icyo gitero ingabo za RDC zakoze ku birindiro biri mu Rwanda bya RDF kandi bakanatubariza impamvu yaba yatumye icyo gitero kiba ni nayo mpamvu rero n'ejo iryo tsinda ryabo basirikare ryaje inaha tubasobanurira uko icyo gitero cyagenze tunabagaragariza aho ibyo birindiro bavuga ko biri muri DRC ahubwo tubereka ko biri mu Rwanda baduteye badusanga mu Rwanda barabasabye nanone ko tugera aho iyo mirwano yabereye ni nabyo twakoze none tukaba twaboneyeho kubereka ibimenyetso bidashidikanywaho rwose birimo aho ibirindiro byacu biri mu Rwanda kandi ko bihamaze imyaka irenga itanu bigaragara ibi bikaba binashimangirwa n'ibikoresho nka GPS bigaragaza neza ko ibyo birindiro biri mu gihugu cy'u Rwanda ayo makuru rero abayafite bashobora kuba bafite impamvu bayatangaza uko ariko ibyo twaberetse kandi inagaragarira n'uwo ari we wese ko ibyo birindiro bateye biri mu Rwanda hafi metero 1500 uvuye ku mupaka wa DRC uza mu Rwanda
mumaze kubagezaho ibyo bimenyetso se bagenzi banyu bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babivuze hiki baracyakomeye ku byo bavuga ko ari mwebwe mwabateye
ntabwo twamenya ibyo batangaza ariko icyo nakumenyesha nuko muri iryo tsinda habamo na ofisiye wa DRC nawe yabibonye nkuko byari bigaragazaga ubwo rero iryo tsinda tuzategereza ko rifata umwanzuro rikagaragaza neza uwaba yarateye indi kuko ku ruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso kuko dufite n'imirambo yabo itatu batashoboye kuvana aho baturasiye twaberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompura ya FRDC barashe muri ibyo birindiro kandi n'ibisigarizwa byabyo bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare birimo imbunda birimo amasasu birimo ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare ibyo rero ngira ngo atari ukwigiza nkana biragoye kuba wabyita ko byasiriye muri DRC kandi bigaragara neza ko byabereye mu Rwanda
ku ruhande rw'u Rwanda nta basirikare mwatakaje cyangwa se mwakomerekeje
oya ku ruhande rw'u Rwanda nta musirikare n'umwe wagize icyaha
Lieutenant Colonel Innocent Munyengango umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ndagushimiye kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
ndabashimiye namwe mu Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi kiringo cyo kwiyandikisha ku bazotora mu azokwitaba matora yimirije mu gihugu ni ntarengwa kizorangira kuri wa gatandatu byatangajwe kuruno musu wa gatanu n'umukuru w'umugwiseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hari mu kiganiro ko bamenyesha makuru ibindi kuri inguru tubibaze umenyesha makuru wacu Evariste Zikobanyanga
Mukiganiro kubamenyesha makuru kuri no wa gatanu urongoye umugujejwe amatora ku gwego gw'igihugu Seni yamenyesheje ko iyandikwa ry'abazitaba amatora rigeze kwihangiro uwo murwi wari wihaye imiliyoni zine zirenga z'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kwandikwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko warongoye Seni abivuga
tugeze ku miliyoni zine ibihumbi jana na batanu n'abantu amajana ne na mirongo munani numwe kubakunda ibiharuro byerekeye abakenyezi canke abagabo muri izo miliyoni zine mejeje kubashikiriza abakenyezi ni miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na cumi n'abantu amajana abiri na mirongo ine na batanu.
Imbere y'amasaha makeyi kugira iryandikwa rirangire ahatari hake mu gihugu haracibonekeza imirongo ku biro z'amakomine yabaza gusaba amakarata karangamuntu ayo nayo abaha uburenganzira bwo kwiyandikisha urongoye Seni akurira inkoni ku gishitsi abiyumvira ko kiringo cyo kwiyandikisha gishobora kongerezwa
ku munsi wa gatandatu itariki cumi n'indwi ruhuhuma isaha cumi n'imwe nigice ntihagire ubaza ikibazo yuko twongera iyo nta nyishu iriho ejo birahagarara abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi kugira Seni yinjire mu bikorwa bindi biremereye mu ijambo rimwe ejo kuwa gatandatu birahagarara
kubona hari abatararonka izo karata karangamuntu ndayicariye arongoye Seni asanga ikosa atari ry'umugwa arongoye agegeka kubagiye kuzirondera abateba icyo gikorwa cyo kwandika abazitaba amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka cyangwa 2020 carabereye no mu biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu Petero Karaveri ndayicariye atanga ibiharo byamaze kwiyandikisha hanze y'imbibe z'u Burundi
mu biro biserukira u Burundi muri ambasade na consulat general aho Burundi bufise ibiro ibitegeri twaronse ejo ku mugoroba abamaze kwiyandikisha byose bose hamwe ni bihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na batanu ariko kubera twaba twibukanye amategeko hanze umunsi w'itora amategeko tugendera ko niyo utiyandikishije abo hanze bararonse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi w'itora ugaca utora buno nyene ibyo byanditse muri code electoral amategeko agenga amatora
naho warongoye Seni avuga ko iyandikwa ry'abazitaba amatora kuri uyu wa gatandatu rizorangira igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice zo ku mugoroba afise icyo asaba bariko barandika ni uko uzoba ari ku murongo iyo saha igeze batazomusubiza inyuma batubwara ibiro ariko bahejeje kumwandika mu iyandikwa ry'abazitaba amatora yimirije umugu Seni witeze abarundi barenga gato ku miliyoni zine n'ibihumbi majana ane Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru kuri wa gatanu habaye imyerekano i Nairobi mu gihugu cya Kenya imbere ya ambasade ya Amerika iyo myerekano yakozwe no guharuka rushigikiye Raila Odinga yari iyo kwiyamiriza userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya Robert Frank Godek bamwagiriza kwivanga muri politiki ya Kenya iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Burikaneza ari Nairobi
Rugo gwaruka ruva mu 8 na 7 gumenye politike ya Raila Odinga tavuganwe no gutegetse bwa Kenya gwarukise byandiko umuntu yashobora gusoma Kongo Godek ategerezwa kuva muri Kenya ubaha Raila Odinga nibindi bicyoze igihugu cha Amerika nubwiye myerekano yitiri uru 8 na 7 nta mutegetse warwo yari muri iyo ndere nabari bayitavye basa ningabo zagira umutware umwe wese yafata ijambo kwa byishaki nk'uyu musore Kennedy Omondi Nyakunya yagize ambasadori Godek kurondera inyungu ziwe bwite
Godek is after self interest
agira ati Godek arondera inyungu ziwe bwite turamuzi neza akorera leta ya Kenya uhura mufise mu kwaha kwiwe ingorane z'abanyakenya zizotorerwa umuti n'abanyakenya turazi kwitorera umuti w'ingorane zacu za politiki Christopher Obiaka Mudi nawe yagirizwa userukira Amerika muri Kenya kuba yanahawe n'amatongo muri ico gihugu
That man is totally corrupt. He has been given even land in Kenya. He has been given everything, even women.
Uwo mugabo yaraguzwe, yarahawe n'amatongo muri Kenya, yarahawe n'umugore w'umukikuyukazi, yahindutse umuvugizi wa leta. Tuyifitiye ibyemezo. Uwo mugabo ategerezwa gusubira muri Amerika, ntawe tugikeneye ngaha.
Back to America. We don't want him here again.
Umuyigeme Miriam Omboi nawe yagiriza Godeke gukorana n'ubutegetsi mu gucinyiza abanyakenya.
Juzi Godeke anatukosea, government inatunyanyasa.
Muri iyi minsi heze Godeke yaduhemukiye leta yadutoteza. Perezida Kenyatta n'igikoresho, natwe nk'abanyakenya ntituzemera gutwarwa n'ibikoresho. Dushaka abo twitoreye kuva hasi. Urabye neza, Trump ahagarara ku isonga ry'inzu akatubwira ngo Godeke ntazoja, azoguma ngaha, azoguma hehe mbega, nagende kuba mu bazungu, twebwe ntituzotwarwa n'umuzungu. Daniel Travis kigera cya kabiri cya ambasaderi Godeke yasabye bamwe mu rugo rwaruka kuja kuvugana nawe ariko baranka.
Hi, I'm Dan Travis, I'm the acting deputy ambassador. Ambassador Godeke would like to know if you'd
Daniel Travis ikigera cya kabiri cya ambasaderi. Ambasaderi Godeke yifuza ko babiri cyangwa batatu muri mwebwe baza bakaganira nawe. Ambasaderi yifuza kuvugana na bamwe muri mwebwe amaso mu yandi, ariko nta binyamakuru nshobora kwemerera kwinjira. Mugabo mushaka kuvugana kuri ibi bibazo tubahaye ikazi ndani. Icyo nshoboye ni ukubaha akaryo ko kuvugana nawe. Muga mutabishatse nta kundi birababaje. Ku munsi w'Imana uheze, abaseruka ibihugu bya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Godeke wa Amerika ku isonga basohora urwandiko bavuga ko Kenya igeze mu mayira abiri, kandi abakunzi bayo ari igihe cyo kuvuza akaruru ko gutabaza ibintu bitarayangara. Muri urwo rwandiko basabye runani na sa rutavuganwe n'ubutegetsi kujijuka rukamenya ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu cya Kenya, akiramutswa yemewe hanyuma William Ruto akabicegera cya perezida. Haheze iminsi imitwe ishushe muri Kenya, Raila Odinga yimitse nk'umukuru w'igihugu ku itariki ya 30 ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Uwo mugabo atarukira runani na sa mu mwaka uheze yari yavuze ko yatsinze amatora ya perezida mu kwezi k'umunani, mu nyuma se ntahe ntahinyuzwa imwemerera ko asubirwamwo mu mpera z'ukwezi kw'icumi, mugabo yanka kuyitaba, mu nyuma acatsindwa na Uhuru Kenyatta n'urunani rwiwe Jubilee. Eloge Burikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ivyerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda, shampiyona ya Afrika yo guhiganwa ku makinga vyitezwe ko iherahezwa ku munsi w'Imana wimirije. Umumenyesha makuru wacu akurikirana ivyerekeye inkino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda. Munyandinda, uratwumva?
Ndakumva neza Fidele.
Wiriwe?
Emirwe neza Fidele, ndakumeze neza. Mwe umeze mute?
Tumeze neza. Ku vyerekeye iryo higanwa, imidari ihagaze gute gushika ubu?
Uko bimeze, urakoze Fidele kuri icyo kibazo. Ubona ko amakipe ari kugenda asaranganya imidari, cyane cyane amakipe asanzwe akomeye mu masiganwa y'amagare, harimo u Rwanda, harimo Eritrea, harimo Ethiopia, niho usanga imidari igiye isaranganywa hagati yabo, cyane cyane ko ugira utyo ugasanga nk'u Rwanda rwitwaye neza mu bategarugori. Ejo mu ikipe ya senior ugasanga ikipe ya Eritrea nije ku isonga, Ethiopia nayo ikitwara neza, ariko kugeza ubu ngubu ukavuga ko amakipe nk'u Rwanda, amakipe nka Ethiopia, amakipe nka Eritrea ahagaze neza ku migari, ariko noneho totali cyangwa se ikinyuranye cyangwa se uzarusha undi imidari azamenyekana neza mu minsi ibiri isigaye ariyo umunsi w'ejo Fidel ndetse n'umunsi wo ku cyumweru kuko nibwo bazakina ibyo bita road race cyangwa se gusiganwa ku irambure aha rero niho tuzamenya ngo ikipe irangije ku isonga cyangwa igihugu kirangije ku isonga ku midari ni ikihe ni ukuvuga ko bitazabyoroshye Fidel ejo ku wa gatandatu ndetse n'ejo muri ku cyumweru
hari uvugwa ko aserukira Ethiopia murantunga Eritrea ashobora kuba yagwaye byagenze gute
birumvikana hari abakinnyi bagiye kubera ko cyane cyane abo twashoboye kuganira bavuze ko hajemo ikibazo kijyanye na klima kubigira icyo basanga ikirere ntabwo gikomeye ntabwo kikubaniye hari umukinnyi rero umwe wo mu kibe gihugu ya
muratubabarira turamutaye ku murongo wa telefone Jean-Claude Munyandinda reka dusimbire mu Burundi aho icyicaro cya mbere cya shampiyona y'umupira w'amaguru kigeze ku munsi wa 19 ku telefone turi kumwe n'umenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka Evariste wiriwe
wiriwe neza Fidel
hari bishyashya muri iryo higanwa
bishasha muri byo mihiganwa nuko umugwi Vitaro ku munsi ugira 19 uzokina ubwo rukino rwo ku munsi wa 19 aho uzotana mu mitwe n'umugwi wa Flambeau d'Orest bahari ya Burundi wasubiranye mu menyereza wawo batazira ya Wunde Gilbert Kanyankore uwo menyereza rero wa Vitaro kuva kera azosubira mu kibuga menyereze uwo mugwi ni nyuma yaho rero ihiganwa ryatanguriye aza yirukanwe muri uwo mugwi rero abakozi ba Vitaro bakaba bashima kubona umumenyereza yabunyoye umumenyereza wa kera mu mupira w'amaguru mu Burundi akazobagaruka rero ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore ikindi nuko rero umunsi wa 19 w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru uzoba ari umunsi wa nyuma aho inkino rero zosura gukinirwa ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore kuko mu ntango z'ukwezi kwa 13 icyo kibuga kizosubiramo umusezero kimwe bita Terre Synthetique uzosubirwamo hariho n'indinganizo ivuga yuko icyo kibuga kigiye gukorwa neza cyane kugira ngo kire koko igibuga gifise ubwugamo bwa kijambere
amakipe ahagaze gute gushika ubu
amakipe kuna hagaze mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Burundi nuko umugwi wa mbere wa Message Ngozi ishyirahamwe ryashinzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uwo mugwi niwo wa mbere gushika ubu mu gihe twatumenyereye yuko imigwi iza mu bibanza bya mbere yari imigwi y'Ibujumbura uno munsi imigwi iva mu ntara mu gihugu hagati rero ikaba ishobora kujya mu bibanza bya mbere murumva ko mu kibanza cya mbere hari Message Ngozi ariko mu kibanza cya kabiri hakaba hari Lydia Ludic Burundi Sport for Africa umugwi Bujumbura mu kibazo cya gatatu akaza Egrinor w'Imakamba mu gihugu hagati mu kibazo cya kane agacaza Vitaro w'Ibujumbura byumvikana ariko rero mu gihugu hagati umupira w'amaguru uri kuratendera
urakoze yari Evariste ariko adushikiza amakuru yerekeye inkino mu Burundi imbere yuko dusezerana dusubiye tubibutse ingingo nkunkuruza amakuru twabashikirije imigambwe itavuga rumwe na leta ya Burundi iyamirije uno munsi kuwa gatanu gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere ya referendum kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro
igikorwa cya leta ya Somalia cyo gutahana abimukira b'abanyasomalia ibakuye muri Libya cyahagaze nyuma y'uko intumwa za leta zoherejwe muri Libya zitashoboye kubumvisha gutaha abimukira bavuga ko bababaye bihagije ku buryo ntacyo bakiramira abanyasomalia babarirwa hagati y'ibihumbi bitana n'ibihumbi bitandatu bavuga ko 11 gusa ari bo bavuze ko basubira mu gihugu cyabo
abasirikare batandatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barishwe kuwa gatatu igihe bariko bagerageza gutuza abasirikare b'u Rwanda baregwa ko binjiye ku butaka bwa Kongo ivyo byatangajwe no munsi kuwa gatanu n'umutegetsi w'igisirikare cya Kongo yamara ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ahubwo ko ari bo batewe
abategetsi b'u Bufaransa ntibaremera ko abaheza nguni b'Abafaransa bafatiwe ku rugamba muri Iraq na Siriya bacyurwa mu Bufaransa nyuma y'ibiganiro byamaze icyumweru hagati ya guverinoma z'uburengerazuba bw'isi ku barwanyi bafashwe bugwate Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba ibyo bihugu kwakira izo mfungwa
nshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro tuba tubafite kuri isahani bubigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru mwayagejejweho na Fidel Niyongabo
nanjye Dirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza na weekend nziza mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.